Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigira ribashikirize ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mukurikirana ibiganiro byacu. Kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatatu itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo.
Na Eugenia Mukankusi hano i Washington DC. Wiriwe neza Fidèle.
Wiriwe neza Eugenie.
Namwe abatwumva ndabasuhuje mwijanwa amahoro. Ubu ni saa moya n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Bari baje kuraba ingene ibintu byifashe ngaho iwacu mu gihugu cy'u Burundi kubera amakuru menshi bumva, bakaba bateye akamo abantu bari mu migumu kubavuga yuko yohagara, kuko murazi yuko hariho ingaruka mbi zimaze kwibonekeza.
Uwo ni Laurent Kavakure, umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burundi, avuga ku nama n'abashikiranganji bajejwe imigenderanire bo mu karere ko muri Afurika mu buseruko bari mu Burundi. Iyi nguru hamwe n'izindi nguru twabateguriye turazigaruka ko mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Dutangurire ku makuru twabateguriye. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry amenyesha ko azoganira agahengwe kagenewe gufasha abanyagihugu mu gihugu kigeramiwe n'ingwano cha Yemen igihe azoja mu gihugu cha Arabia Saudite. John Kerry yatangaje kandi imiliyoni 68 y'amadolari y'imfashanyo shasha ya Amerika igenewe Yemen igihe yahagarara mu gihugu cha Djibouti uno munsi wa gatatu. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bumenyesha ko ayo mafaranga azoshigikira amashirahamwe atanga ibifungurwa, amazi, uburaro n'izindi mfashanyo zigenewe abanyayemen imiliyoni 16 bakeneye gufashwa. Igihugu cha Arabia Saudite kimaze iminsi kigira ibitero by'amabombe by'indege z'ingwano kubagwanyi baba Huti bagwanya ubutegetsi muri Yemen bariko bagerageza gutembagaza leta y'ico gihugu. Mu gihugu cha Djibouti, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yabonanye na President Omar Guelleh n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire Mahmoud Ali Yusuf, akaba yabashimiye ku kugene bafashije abanyamerika 100 bahunze uruhagarara mu gihugu cha Yemen.
Ku gihugu cya Pakistani hari raporo nshya ivuga ko mu mpera z'umwaka w'2014 46% bya miliyoni zirenga enye z'abaturage ba Pakistani bakuwe mu byabo n'ubushyamirane hamwe n'urugomo mu majyepfo ya Aziya. Ibyo ni bimwe byagaragajwe n'ubushakashatsi rusange bwashyizwe hagaragara kuri wa gatatu n'akanama ko muri Norvege gashinzwe gukurikirana iby'impunzi zataye ibyazo imbere mu gihugu ku kigo cy'umuryango w'abibumbye i Geneve mu Swisse. Ubwo bushakashatsi buvuga ko umubare w'abantu bataye ibyabo imbere mu gihugu cya Pakistani wiyongereye uva ku bantu 746,700 ugera byibura kuri 1,199,000 mu gihe inyeshyamba zikajije umurego ndetse n'ibikorwa byo kuzirwanya byiyongereye. Kuva mu mwaka w'2009 uwo mubare wagenda kugabanuka. Raporo y'ubushakashatsi ivuga ko ibikorwa by'ingabo za Pakistani ku nyeshyamba mu kitwa Waziristan ya ruguru na Khyber hafi y'umupaka wa Afghanistani byatumye harushaho guhunga abantu benshi muri uyu mwaka. Babagera ku 977 bahunze ingo zabo ugeranije n'140 bahunze mu mwaka 2013. Iyo raporo ivuga ko abo bahunze kugeza mu mwaka ushize bari batarahunguka.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubwongereza David Cameron na Ed Miliband ayoboye abatavuga rumwe na leta bariko baratera kamo kanyuma abatora imbere y'amatora y'abashingamateka azobeje kuwa kane. Ivyatojwe vyerekana ko yegeranye ku buryo umuntu adashobora kumenya ibizoyavamwe. Ivyavuye mu vyatojwe uno munsi mu gihugu vyerekanye ko umugambwe wa Cameron Conservative Party ushigikiwe n'ibice 33% vy'abatora, mu gihe umugambwe wa Miliband Labour Party uri inyuma inota rimwe. Ivyatohojwe vyerekana ko ibivuye mu matora bishobora kuzotuma iyo migambwe ibiri ikomeye cyane mu gihugu c'Ubwongereza ishyiraho leta y'urunani n'imwe mu migambwe itari mike izoba yaronse ibibanza bikeye mu nama nshingamateka. Cameron yemeye niyo yasubira gutorwa kugirisha referendum ku vyerekeye nimba Ubwongereza bwoguma mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Cameron ayoboye Ubwongereza kuva mu mwaka w'2002 na Miliband bose bavuga ko amatora y'ejo kwa kane ari referendum ku butunzi bw'igihugu buza mu kibanza cha 5 ku isi. Miliband yaragerageje kumvisha abantu ku mugambwe wa David Cameron Conservative Party ari umugambwe w'abatunzi.
Tuve mu Bwongereza tujye muri Afghanistan. Umutegetsi muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanishije impungenge z'uko kutagira amakuru nyayo ku mubare w'abantu bari mu gisirikare cya Pakistan mu gipolisi bituma bitorohera abayobozi b'ingabo muri Afghanistan n'Abanyamerika babagira inama kumenya neza ingufu n'ubushobozi by'ingabo zishinzwe umutekano muri icyo gihugu cya Afghanistan. John Sopko, inspector mukuru wihariye ku byerekeye kongera kwiyubaka kwa Afghanistan, arimo gushakisha ibimenyetso bifatika no kumenya ahari intege nke, kumenya ibitaragezweho, ibishobora kutazagerwaho, ibikorwa bya ruswa, ibi n'ibindi bijyana na miliyoni ijana z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gutanga mu bikorwa byo gusana no guteza imbere Afghanistan. Mu ijambo yavugiye New York ejo kwa kabiri, Sopko yavuze ko gutandukanya ibyabaye n'iby'umuntu arota muri Afghanistan bishobora kuba ikibazo cy'insobe. Cyakora haragira ati, nk'uko abaganga baba bifuza kumenya ukuri ko imiti bahaye umurwayi irimo guhashya indwara, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, natwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugomba kwitegura kumva ukuri no kwemera ibyo tutazi niba bizashoboka ku byerekeye programu n'ingamba niba dushaka ko ibikorwa byo gusana Afghanistan bigira icyo bigeraho. Sopko yatanze urugero rw'ibibazo bisanzwe bihari nko kumenya umubare w'abasirikari n'uw'abapolisi ba Afghanistan, avuga ko yaba abategetsi ba Afghanistan yaba abamerika nta ufite uburyo bwanditse bwo gusuzuma neza umubare w'abasirikari n'uw'abapolisi. Avuga kandi ko mu buryo bwo gutanga amakuru hifashishwa ibyanditswe ku mpapuro, hari no gutanga raporo ikiganza mu kindi, ndetse n'ikibazo kibyerekeye kumenya imishahara y'abapolisi. Nadijwe rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose, yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com. Ku makuru ashimikira ku Burundi, abashikiranganji bajejwe imigenderanire bo mu karere ko muri Afrika mu buseruko barimo wa Tanzania, u Rwanda na Kenya bari mu Burundi, aho bateye akamo Leta ya Burundi n'abatavuga rumwe na Leta gukora ibishobotse byose kugira umutekano ugaruke mu gihugu n'amatora ashobore kuba. Mu kanya gaheze babonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza n'abahagarariye imigambwe itavuga rumwe na Leta. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burundi Laurent Kavakure, atangura atubwira ibyavuye muri izo nama.
Bari baje kuraba ingene ibintu byifashe ngaho iwacu mu gihugu cy'u Burundi kubera amakuru menshi bumva, bakaba bateye akamo abantu bari mu migumu kubavuga yuko yohagarara, kuko murazi yuko hariho ingaruka mbi zimaze kwibonekeza, hari abamaze gukomereka, hari abamaze kuhasiga ubuzima. Ivyo rero bakavyemeza rwose, bagasaba yuko vyohagarara ntibishishikare. Mugabo cane cane bashimikiye kuri bijanye n'amatora yuko amatora yoba meza akaba umutekano ntangere, hanyuma rero kugira ngo bizova muri ayo matora bishobore kwemezwa n'amakungu.
Amakungu eka n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu eka n'ibihugu bihambaye nka rutura nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaragize icyo bivuga ku byerekeye ikiringo cy'umukuru w'igihugu muri ayo matora imirije. Izo ntumwa nta butumwa zoba zari zazaniye abategetsi b'u Burundi?
Izo ntumwa zirashyira ubwigenge bw'ibihugu harimo n'igihugu cyacu cy'u Burundi, zikaba zashyira ngaha mu gihugu cyacu mu gihe harari hasohotse ingingo ya sentare yubahiriza ibyizwa shingiro, hanyuma rero nabo bakaba bashyigikiye iyo ngingo kubera yuko iyo ngingo yafashwe n'urwego rubijwejwe mu Burundi. Ubundi rero kikaba ari igihugu cyigenga kandi bakaba bashimikiye ubwigenge bw'ibihugu icyo ari cyo cyose.
Mu bategetsi bari muri iyo nama hariho umushikiranganji w'u Rwanda ashinzwe imigenderanire, akaba yari yatangaje ko u Rwanda rutewe amakenga n'umutekano mu muke uri mu Burundi mbega abatetsi mu Burundi bishwiki kuri ayo makenga u Rwanda rufisa
cyane cyane twebwe icyo twamenyesheje nuko nkuko mubizi nkuko namakunga bizi amahoro n'umutekano arangwa mu bihugu cyose cy'u Burundi kiretse aya makarati amwe ngaha mu gifura cya Bujumbura arimo arabera mwiyerekano itemejwe n'amategeko aho usanga bataza mu minwe n'abajejwe umutekano n'andi hose mu bihugu cyose cy'u Burundi amahoro n'umutekano birahari izo twasubiye turabyemeza mugabo rero kandi twebwe twabwira yuko ibimaze bivugwa nabo bari muri imyiyerekano yuko hariho aba FDLR interahamwe zingaha mu gihugu yuko ivyo bintu atarizwe na gatoyi atakuntu tworota duhicumbi abashobora guhungabanya umutekano mu gihugu kivandimwe cy'u Rwanda
mu gihe ayo makuru yo batariyo murashaka kwibaza mukatubwira ikintu mwibaza ko co bakiri inyuma y'ivyo bihuha vyakwiragijwe bivuga ko canke ayo makuru yakwiragijwe avuga ko hariho interahamwe zoba ziri mu Burundi gufashanya n'indi mirwi ikora ibibi
urumva badashigikiye abagwayi ubutegetsi bw'ingaha mu Burundi bose barashaka yuko ibazo bitandukira kare twebwe niko twobivuga kubera yuko babashaka kumbure yuko amakungu yobijamwo cyane cyane ibihugu byo muri aka karere gusumba uko biri ubu mugabo icyo twabonye nuko bavuze yuko twebwe abarundi nyine mbere badashikije n'ibi biganiro bikubera aba amazi uko ejo hatanguye ibiganiro byatunganijwe na leta y'u Burundi n'urwego rwa MINUP rwa UNU rwa MINUP ije biganiro bikaba ikibana yakugira ngo ibibazo biri ngaha mu Burundi bishobore gutorerwa umuti
mwavuze iyi ko abatetsi bari koratera kamo gasaba ko amatora yatunganywa neza ariko hariho namakuru avuga ko hari ibihugu vya rutura bitashike ikintu kiringo bivuga ko mu gihe ayo matora yoba imfashanyo itaboneka ivyo bihugu bitotanga imfashanyo gutunganya amatora mu gihe ivyo vyoba amatora yoba bigenze gute Burundi burafite aho bwo kwikora kugira ngo butunganye amatora atamfashanyo ibonetse
twebwe ako kamo nako turumva twebwe icyo dushira imbere gusa nuko hoba amahoro n'umutekano hari amatora amazi yuko yatunganijwe yateguwe neza abarundi bose vyega bagiye inama n'ingingo mu gihe ayo matora yobandanya abarundi bose bakayaja muko bavyipfuza tubaza yuko atambo zoba zihari z'uko abemeye kudufasha batodufasha
Laurent Kavakure umushikiranganje u Burundi jejwe imigendanire n'amakungu murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
abasenyeri bo mu Burundi bahamagariye leta n'abatavuga rumwe na leta gutegura amatora meza Frederic Nkundikije yavuganye no mukuru wa Episcopi Gervais banshimiye ubusa
kwara teya kama dutera kama barundi bose n'abakristo bacu tugomba kwerekana ubwa mbere na mbere uko ibi bihe turimo ari bihe bihambaye yokorera atamuntu yoyifata minenegwe kuko tubona abantu bari mu ruhagarara cane cane mu gisagara cha Bujumbura hariho kandi abahunze mu gihugu cyose umuntu ari karaganira n'abantu arumva yuko afise ubwoba bagatinya bati ibintu bishobora kudabuka ku mwanya n'uwundi hanyuma rero tubonye ibyo byose tukaba kandi tubona twegereje iby'amatora igihe cy'amatora tukabona kandi turi mu gihe cy'uko abanyeshuri ariho bariko barasozera umwaka turavuga tuti nitubone ku bihe bitambaye hanyuma rero abanyepolitike bose ico kimwe n'abatwara barabe yuko boheza bakicara hamwe kugira ngo baje inama n'ingingo twipfuza yuko bofasha kugira ngo nanone umutekano usubire kugaruka hose hanyuma gutya abantu bashobore kwitegurira neza amatora kandi amatora azoshobora kuba yemewe na bose kubera ko yagizwe mu buryo bwiza
ibiganiro nk'ivyo bisani biriko birabaho twumva ko hariho nishiramwe impuzamakungu ryo bariko rirafasha batavuga rumwe na leta bwe na leta kugira ngo bashobore kumvikana iyo migambi yose muvuze irangugwe mu majambo make ariko mu majambo kanatomoye Musenyeri Gervais banshimiye ubusa ikintu mwosaba nka leta y'u Burundi n'ikihe ikintu mwosaba nka leta ikintu mwosaba nka batavuga rumwe na leta n'ibihe mu majambo atomoye
oyicho dusaba nico nyene kuko igikuru nuko amantu zenye umutekano wogaruka hose kuko hatari umutekano nibindi biraheza bikagorana bikaba rero ubu bigoye kuberako habuze umutekano ni cyane cyane i Bujumbura abantu bose bakaba basanzwe ari abantu bajya gusumira ibujumbura ama service yose nka yose ari bujumbura murumva rero yuko novuga yuko igihugu kigwahaye ahantu nyene hamwe hakomeye ibyo rero turabisaba kugira ngo nanone amatora rero azashoboke kuko amatora adashobotse murabona yuko tuca duha mutuja mu bihe bigoye arisho gituma rero twasabye yuko hoba ibyo biganiro kugira ngo umutekano ugaruke amatora ashoboke gutyo rero tuze turonke novuga inzego zemewe n'abanyagihugu ko zitorewe n'abanyagihugu
mu majambo make cyane gose mu kanyagatoyi ingingo mubona zofatwa ubu zigahagarika eka akajagarika ari nko mu gisara cha Bujumbura n'inkize
oya si twebwe tubabwira ingingo ufata bagiye hamwe niho heze bakabona ingingo bofata kuko zishoboka kuko hari ibintu bimwe umuntu adashobora kuyumvira ari wenyene mbwa abantu bagiye hamwe bagaheza rero bagatora izo ngingo zirashe kandi bakagira bati izi zirashoboka izi nazo ntizigishoboka gutyo gutyo kuko twebwe ntituza gutamika ijambo abanyepolitike bagiye hamwe baraheza bagatora ibishoboka
baraheze umunsi umwe kanke iminsi ibiri sintare ijejwe bwiriza shingiro icira rubanza ruvuga ko president Pierre Nkurunziza afise uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro bwo kwitoza mu kindi kiringo mbega ko kamo kiyo sentare yongirwa afashwe na sentare muri bibaza ko izo kubahirizwa n'abatavuga n'umwe na leta cyane cyane n'inama y'abasenyeri yari yavuze ko icyo kiringo kitari kiringo cemewe
sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ivyo yavuze ngira ngo yakoze igikorwa cayo ko twumva ngo bari bayibajije twebwe natwe mu kuvuga birya twari twakoze ubutumwa bwacu bwa bundi bwo kumurikira abantu éclairer conscience ecclesia rero ubutumwa ifise n'ubwo bwoko izirahanura igashobora kumurikira abantu twebwe rero twakoze ubutumwa bwacu tubaturangije ubu rero twarabukoze abo nabo usanga bakoze ubutumwa bwabo neza nabo bakoze igikorwa cyabo
Musenyeri Gervais bashimiye busa murakoze cyane gose ku kanyama duhaye
nabo murakoze
Ijwi rya Amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radio ijwi rya Amerika ni yawe radio yacu
Maracyumva radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twongere dusubire i Burundi imyigaragambyo yagenze nabi cyane muri Muyira muri komine ya Kanyosha aho abantu batandatu bikekwa ko ari imbonera kuri bakubiswe hafi kwicwa Denis Karera uyoboye imbonera kure agasaba kudashyira abantu bose mu gatebo kamwe abo bose biswe imbonera kure kuko urwo rwaruka urubyiruko rwahawe amategeko yo kudakoresha ingufu ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu Desire Atungimana
aho ni muri zone Muyira muri komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bita rural aho abantu batandatu bagirizwa ko ari imbonera kure bakubiswe imwe bikomeye n'abari mu myerekano umwe mu bari muri iyo myerekano yamaze gutandukira izindi ntara amenyesha ko abo bantu abazi ko bari bamaze no gufatwa bariko baratoteza abantu muri Muyira ariko misi yose urongoye zone akabarekura
turabazi n'imbonera kure mbe umwe yahora twari perereza muri komine Kanyosha yitwa Chrysostome ubundi yitwa Bosco ni ukuvuga babiri muri abo bane twafashe baheruka gufatirwa mu Kiyenzi babohozwa n'uwo mu chef de zone n'urongoye imbonera kure ku rwego rwa komine yitwa Bosco bari kumwe n'utwara umugambwe CNDD-FDD mu komine nyene yitwa Kome babarekuza mu ijoro mu Kiyenzi gushika ubu rero bamwe muri abo bafashwe bari biteguye kurasa abantu bari mu myerekano nabo nayo mazina yagarutsemo bafatwa irigira kabiri
warongoye zone mu yirajedeo mpita bavuma atashatse kuvugira kuri mikro amenyesha uko ivyo bamwagiriza byo gukingira imbonera kure ari kinyoma kugira bamucafuze Denis Karera arongoye ugwaruka gw'imbonera kure mu Burundi bwose amenyesha ko ukoresha wese igikenye batari kumwe kandi ko ugwaruka arongoye rubizi
umuntu wese aca kubiri y'ubutumwa twatanze bwo guhamagarira ugwaruka gose kwirinda ikintu cyose kijanye no gukoresha igikenye ikintu cyose kiza cyo hungabanya amaru n'umutekano uwo muntu ni turi kumwe uwo muntu turamwiyamirije baba abari mwimyigaragambyo nibakore imyigaragambyo mu mahoro n'umutekano turasavye ko hoba kwirinda gusotorana
Denis Karera arasaba ashimitse ko atogira usubira kwitiranya imbonera kure n'abasirikare basubijwe mu buzima busanzwe kandi ko uwo wese afashwe acumuye kuko ava muri CNDD-FDD batocavuga ko ari imbonera kure mu ntumbero yo gucafuza ugwaruka gwa CNDD-FDD Désiré Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni muri bya biganiro byacu tubagezaho buri mugoroba kuva isamo ya nigice ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi noneho tubumvishe akaririmbo kitwa Tempted to Touch
I'm
Mwumvaga Tempted to Touch ya Rupi, reka noneho twongere dusubire mu Burundi. Audifax ndabitoreye umwe mu bateguye imyigaragambyo yo kwamagana indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza amaze gutabwa muri yombi n'igipolisi cy'u Burundi. Arashinjwa gushishikariza abantu imyigaragambyo. Uwo uyoboye Imbono Karisma yafatiwe imbere y'abaminisitiri bubanye n'amahanga bo mu karere bari bateraniye mu nama basuzuma ibyerekeranye n'amatora uko yaba ku gihe giteganijwe. Ni inkuru rero tugezwaho na Tabita Mukamusoni atubwira uko Audifax yatawe muri yombi.
We are not going to accept that.
No!
No! You have to fight.
No!
No! No! We continue to say no!
No. Audifax ndabitore byagenze gute?
Babashe babaje baze abapolisi baze mu iperereza ngo barandondera kubera ndumwe mu bantu ama manifestation n'amane yahagarari. Sinshobora kubyemera. Sinshobora kubyemera na police mwica abantu. Mwica abantu no buzo bazana bivuga. Ejo mwica abantu. Mwarashe umuntu mu mugongo. Umwana tokoma ndabivuga. Gushaka iki gihugu kiba libre.
Aho Audifax ndabitoreye yari kumwe n'abaserukira ibihugu byabo hano mu Burundi n'abandi banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abashikiranganje b'imigendiraniye n'ayandi makungu bo mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ari mande yuserukira igihugu cy'u Burundi mu Burundi wasanzwe ari mu watunganije imyerekano iri kwiraba mu Burundi muri iki gihe. Yari yizeye ko batumufata ari kumwe n'userukira igihugu cy'u Burundi kuko Audifax ndabitoreye asanzwe afise ubwenegihugu bw'abahorande, ariko ivyo ntaco vyabwiye abari batumwe kumufata. Jacques Bigirimana arongoye FNL yemewe n'ubutegetsi yagerageje gufasha kugira abapolisi bagende ariko ntivyashobotse.
Aha bimaze gucaye cyane tugora. Ntukareka twebwe turakora ibishoboka kugira ngo namwe muruhuke
vraiment.
Nukuri twari mu nama twatumiwe ko namakungu tuko turabukuru twokiza kino gihugu ni mugizira ibintu murabitwonone n'ivyo kuvyemerera ibintu aha anti biba tutwaye
oya kiri mu kiba w'uno vreme
yego vreme aha simba yego nukuri
uje mu kiba me
aha mudutwara twese cyangwa mutureke twese mu musange muhiriwe mugaha mudutwara twese kabisa.
Chovino Mugwengezo avugira ADC Kibiri ati nakamara maza
ni gitangaza nakamara maza aho polisi byo gufata abantu atacu bazira ngo nuko gusa tumaze imisi twiyamiriza ikiringo cya gatatu biramara maze cyane ubunye baje kudufatira twese ngaha kandi tumaze imisi twumva ko hari mitahe iturondera nicyo gituma rero ibiko birabera ngaha
ubu mucamugira gute umwe gukora iki
turiko turataka makungu kwira dufashe adukingiye kuko nibishoboka
userukira igihugu cyo Burundi mu Burundi ati naco no bivuga ko ndiko ndaraba gusa.
Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites?
J'observe ici.
Est-ce que vous trouvez ça normal?
Non, je suis l'ambassadeur des Pays-Bas.
Ouais. Oui. Est-ce que c'est votre citoyen qui est en train d'être, oui, de se voir arrêter? Qu'est-ce que vous en dites?
J'observe ce qui se passe ici, alors je n'ai pas de commentaires.
Nayo umufaso ni Audifax ndabitoreye n'amarira mu maso ati biteye agahinda.
Ibi bintu birateye isoni n'agahinda. Kubona umuntu avugishije ukuri akurikiranwa nk'igiso, abicanyi ba Adolphe bari ngaho bararindiye kumutwara, bo barakingiwe, ariko umuntu ariko aravuga ukuri niwe ariko aratotezwa nk'igisuma nk'igiki nk'umumenja. Aho ndaciyeho bakazungu, ndaciyeho imbonera kure zihagaze yageze imugabirije kumutwara. Haruci yarambya uno munsi umusezerero n'ubwa nyuma n'umugabo wawe, ariko uno munsi umusezerero cyo tubaranze benshi, ariko arambya ati musezerero
ntabwo bufise nako bashaka gufata uyu mwanya, niko tubona abapolisi ari benshi nako zeho miperereza.
Fuye ngapfa ndi mukuri nshake fe n'ubwa mbere hijyaye ku wa mbere bashatse kundasa umupolisi yakorewe n'Imana asurikira muri nahangwa ndakira n'ubunyere ngapfa amaraso yanje akokiza amaraso ya Audifax yakiza Burundi turi puru gupfa.
Ibyo byashitse nk'isaha 11 zo ku mugoroba aho abo bari mu biganiro bari basohotse. Imbere yaho nk'isaha 9 Audifax ndabitoreye yari yafashwe n'abantu batambaye imyambaro y'igipolisi ariko batanga amategeko ku bapolisi, byavuzwe ko ari abakozi bo mu iperereza bashaka kumunyuruza. Warongoye Imbono Karisma yarasohotse kwita ba telefone abandi bakiri mu nama, ariko abantu baraho baciye batabara ntiyanyuruzwa. Isaha 12 n'iminota 10 niho uwo mukandida yigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora yimirije yatwagwa n'imodoka y'igipolisi.
Urakoze Tabita, abatwumvaga mwese turabashimiye, mugira ijoro ryiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.